Murumva radijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ikaze kuri radio yanyu. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Abagize Societe Civile mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu y'Epfo ejo kwa gatatu bakoresheje imyigaragambyo yo gusaba Leta ya Congo kongera umubare w'abacamanza muri Fizi na Uvira.
Bari baratefse kubera yuko abantu benshi na cyane cyane nk'abarundi bari muri zikandi zibiri ubutwawe ibuvira benshi bagwayo banye nuko atabacamanza bahari babakurikirana.
Uyu ni umurundi wahungiye muri Congo wafunzwe igihe kinini kubera gutinzwa k'urubanza rwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riritegura gukoresha inama yihutirwa yo kureba uko indwara y'ubushita bw'inkende yahagurukirwa. Naho inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba kandida b'amashyaka abiri akomeye ku mwanya w'umukuru w'igihugu, bombi bamaze guhitamo abo bifuza ko bababera vice perezida baramutse batsinze amatora. Izi nkuru tubabwiye muri make hamwe n'izindi ijwi rya Amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya ntimujye kure ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryiteguye guhuza komite y'ibihe bidasanzwe ku bijyanye n'indwara y'ubushita bw'inkende muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ejo kwa gatatu yavuze ko iyo komite izaterana igasuzuma niba icyorezo cy'ubushita bw'inkende kuri ubu kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari ikibazo cyihutirwa kibangamiye ubuzima bw'abaturage ku buryo byatera impungenge ku rwego mpuzamahanga. Uyu muyobozi w'ishami ryita ku buzima ku isi yavuze ko komite y'ibihe bidasanzwe izashyirwaho vuba bishoboka, ariko ntiyavuze itariki y'inama nyirizina cyangwa se ngo agire ibindi bisobanuro atanga. Kugeza amagingo aya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo habonetse abantu bagera mu 227 banduye icyorezo cy'ubushita bw'inkende, kandi iyi ndwara yatwaye ubuzima bw'abarenga 100,000, abenshi muri bo bari abana. Ibi ni ukuva mu ntangiriro z'umwaka ushize 2023. Mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika kandi iyi ndwara yagaragaye muri Uganda, mu Rwanda no mu Burundi, Kenya na Repubulika ya Centrafrica bituranye na Congo. Tukivuga kuri Congo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi araregwa yasimbuye ku butegetsi Joseph Kabila gutegura ibikorwa byo kwigomeka ku gihugu. Aremeza kandi ko Kabila ari we uri inyuma y'umutwe w'inyeshyamba AFC, Alliance Fleuve Congo. Thomas Kamirindi abahiye inkuru.
Corneille Nanga wahoze ari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ya Congo ku butegetsi bwa Kabila yatangaje ivuka ry'urugaga AFC mu kwezi kwa 12 gushize. Yasobanuye ko umugambi ari ugushyira hamwe imitwe ifite intwaro, imitwe ya politiki itavuga rumwe na leta na societe civile kugira ngo barwanye guverinoma ya Tshisekedi. Bamwe mu bayoboke bakomeye b'ishyaka rya Kabila PPRD bakurikiye Nanga muri AFC, ubu barimo baraburanishwa badahari mu nkiko za gisirikare i Kinshasa, bashobora gukatirwa urwo kwicwa. AFC irimo na M23. Mu kwezi gushize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize uru rugaga rwose ku rutonde rw'imitwe y'inyeshyamba yafatiye ibihano. Mu kiganiro yahaye radiyo yigenga yo mu gihugu cye yitwa Top Congo aho ari mu Bubiligi kwivuza, Perezida Tshisekedi ati AFC ni Kabila. Yemeza ko Joseph Kabila agamije kwigomeka ku gihugu no guteza imvururu. Presidence ya Congo yashyize iki kiganiro cye no ku rubuga rwayo rwa X yahoze ari Twitter. President Tshisekedi ariko nta makuru arambuye cyangwa ibimenyetso atangamo.
Amakuru y'ijwi rya Amerika arakomeje. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye guha Repubulika ya Demokarasi ya Congo imfashanyo ingana n'amadolari miliyoni 414 yo kugoboka abaturage bari mu kaga. Thomas Kamirindi.
Mu kiganiro cyihariye yahaye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mashami y'umuryango w'abibumbye ashinzwe ibiribwa n'ubuhinzi Jeffrey Prescott asobanura ko igice kinini cy'ingengo y'imari kizanyura mu miryango ya Loni n'iyigenga itera inkunga zihutirwa cyane mu biribwa n'imirire, amazi meza no kuyasukura, ubuvuzi n'isuku n'ubwugamiro. Ikindi gice kizagurira abahinzi borozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiribwa byo kohereza muri Congo. Prescott avuga ko yizeye ko Amerika izabera urugero ibindi bihugu nabyo bigakura mu masanduku yabyo imari yo kugoboka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Loni irimo irasaba abanyamuryango bayo gukusanya muri uyu mwaka amadolari miliyari 2,600,000 yo gufasha abari mu kaga muri Kongo. Isobanura ariko ko imaze kubona kimwe cya gatatu cyayo cyonyine. Kuva mu 2022, intambara ya M23 n'ingabo z'igihugu yirukanye mu byabo abaturage barenga 1,700,000 mu burasirazuba bwa Kongo. Biyongera ku bandi bari basanzwe baravuye mu byabo, ku buryo ubu ababaye impunzi imbere mu gihugu barenga 7,000,000. Ariko muri rusange abakeneye imfashanyo zihutirwa bose hamwe mu gihugu barenga 25,000,000, ni hafi kimwe cya kane cy'abatuye Kongo bose.
Abashinzwe umutekano muri Nigeria ejo batangaje ko abarimo gukora imyigaragambyo bamaze gutabwa muri yombi, barimo abafite ubwenegihugu bwa Polonye 7, bazira kuba baragaragaye bafite amabendera y'igihugu cy'Uburusiya. Diane Ninahazwe atubwira ibindi kuri inkuru.
Umuvugizi w'igisata kijeje umutekano muri Nigeria, Peter Afunanya, yavuze ko abanyagihugu ba Polonye bose bahagarikiwe mu myerekano yabereye muri leta Kano iri mu buraruko bwa Nigeria. Amadarapo y'Uburusiya bayadugije nk'ikimenyetso cyo kwerekana impungenge bafise kuco bita ibikorwa by'Uburusiya vyongera ku bwinshi mu karere ka Afrika y'Uburengero. Abagirizwa kuba barabakoreye bimwe mu vyapa bari bafise nabo nyene batawe muri yompi. Abajeje umutekano ariko aha ntibatomora niba abo babakoreye ivyapa ari abanyagihugu ba Nigeria canke ari abanyamahanga. Igisata kijeje umutekano nticigeze gitangaza imyidondoro y'abo banyagihugu ba Polonye batawe muri yompi. Eka nicanavuze n'impamvu bari ku butaka bwa Nigeria. Casiguye gusa ko cabahagaritse mu ntumbero yo gucungera umutekano w'igihugu, congera gitomora ko batahagaritswe bazira ubwenegihugu bwabo. Stanislaw Gulinski aserukira Polonye muri Nigeria yemeje no makuru avuga ko bamaze iminsi 2 bahagaritswe. Mu nama yakoranye n'umushikiranganje ajeje uvy'imigenderanire ya Nigeria n'ayandi makungu hamwe na bamwe mu badiplomate ya Abuja, yagize ati amakuru yabo ya nyuma mperuka avuga ko bari mu ndege ibavana muri leta Kono ibatwara ya Abuja. Ambassador Stanislaw Gulinski yirinze kugira ibindi byinshi atangariza abagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters bari bamurondeye basaba umuco urenza ha kuri no nkuru.
Igihugu cya Misiri cyategetse indege zacyo zose kwirinda ikirere cya Irani mu gihe cy'amasaha 3 mu gitondo cyo kuri uyu wa kane kubera amakimbirane hagati ya Israeli na Irani. Itangazo ry'umutekano ryahawe abadereva ejo kwa gatatu ryavuze ko aya mabwiriza azatangira kubahirizwa kuva saa 7 kugeza saa 10 GMT. Ni ukuvuga kuva saa 9 z'ijoro kugera saa 12 za mu gitondo mu Rwanda no mu Burundi. Nta bindi bisobanuro byatanzwe ku mpamvu iryo tangazo. Umutegetsi wo mu Misiri ibyo yavuze byasubiwemo mu makuru ya televiziyo ya Al Kahira News TV avuga ko abayobozi ba Irani bavuze ko hagomba kwirindwa kuguruka mu kirere cya Irani kubera imyitozo ya gisirikare. Amasosiyete menshi y'indege arimo kongera gusuzuma gahunda zayo kugira ngo yirinde ikirere cya Irani na Libani, ni nako ahagarika ingendo muri Israeli no muri Libani mu gihe menshi afite ubwoba ko hashobora kubaho imirwano yagutse nyuma y'igicwa ry'abayobozi bakuru b'imitwe ya Hamas na Hezbollah. Ibihugu byo mu karere harimo Yorudaniya byafunze ikirere cyabyo mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo Israeli yagabwagaho ibitero byo mu kirere. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ku mbuga nkoranyambaga adrese ni VOA radio yacu. Mukanye turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi ry'Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abagize societe civile mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo ejo bakoresheje imyigaragambyo yo gusaba leta ya Kongo kongera umubare w'abacamanza muri Fizi na Uvira, kuko ubuke bwabo butuma abantu bamara igihe kirekire mu magereza bataburanishijwe. ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Abagize societe civile barekejwe n'andi mashyirahamwe yigenga bakoze imyigaragambyo bava yitwa Kakungwe berekeza kuri meri ya Uvira. Bamwe muri bo bari bafite ibyapa byanditse ko bashaka bacamanza, abandi nabo baririmbaga indirimbo zivuga yuko bashaka ko bacamanza boherezwa muri Uvira na Fizi. Abakoresheje imyigaragambyo bageze imbere y'umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije bagaragaza ko mu rukiko rukuru rwa Uvira honyine hari umucamanza umwe, mu gihe muri gereza yaho hari abafungwa barenga 620. Bongeye ko hari n'amadosiye abarirwa mu bihumbi yabuze abayaburanisha. François Gilima n'umwe mu bari bahagarariye abigaragambya. Uyu yagaragaje yuko hashize amezi atatu muri Uvira nta bacamanza bahari kuko abo bahohereza banga kuza bitewe n'uko bavuga yuko hari umutekano muke kandi ko nta madosiye menshi ahaba.
Katika tribunaux zetu za Uvira na Fizi
hari ikibazo mu nkiko zacu zo muri Uvira na Fizi hashize amezi atatu nta bacamanza, bituma abari muri gereza bataburanishwa. Amezi atatu arashize abari muri gereza batazi kazoza kabo, abafite ababo bafunzwe ntibazi igihe bazaburanishirizwa. Bamwe mu bagiye bafungirwa muri gereza nkuru ya Uvira bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza yuko ubu bukene bw'abacamanza buri mu bituma bamara igihe kirekire bataburanye, bigatuma abafunzwe bahora mu buzima bubi ndore ko benshi baba bari kure y'imiryango yabo. Hatunga Celeste ni impunzi y'umurundi yo mu nkambi ya Rusenda yarafungiwe muri gereza ya Uvira avuga yuko yamaze amezi arenga 6 atarabona umucamanza wo kumuburanisha. Kuri we asanga imyigaragambyo ya societe civile izafasha gukora ubuvugizi ku bandi bantu bafungwa ariko ntibaburanishwe.
Bari baratefye kubera yuko abantu benshi na cyane cyane nk'abarundi bari muri zikambi zibiri ubutwawe ibuvira benshi bagwayeyo bivanye n'uko bakaza gupfa batanaciriwe imanza, bivanye n'uko atabacamanza bahari babakurikirana. Ahubwo societe civile niyongereza ingufu kugira leta icyange abacamanza bakwiye kugira baze barumviriza kira muntu.
Habyarimana Frank ari mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, naho umwaka ushize yarafungiwe muri Uvira aragaruka ku bibazo by'ingutu bahura nabyo kubera inzego z'ubutabera zidakora neza muri Uvira.
Naro nkusanga uko gati gemaze y'imyaka 7 maze imyaka 15 kandi sindigira nsamba no kuza kumvunga mbere munagani akagwa ati je dosi yanje nta niyonzi ntibaho nakarengane mugarahangayitse kubera kuko yarabuze amafaranga kugira nk'ukuntu ahantu yoca kugira arabukuntu yosamba asinyase kugira uyironke udatanze amafaranga angana n'idolari jana ntiza ariko izitanzira atari n'igihe unayatanga ujya yakuri agaca yigira nta nahindukire kuza kukuraba ari bishoboka vraiment barakwiye kuba bogerageza bakongereza abacamanza kuko ari nk'abantu bashobora kuba bari mu makasho bazira n'ubusa aka atese kirahariya na visita fise arahiga nikimuzana n'amazi akabura.
Kamota Amede ni umunyamategeko uburanira abantu asanga uku kudakora neza kugwego kubutabera muri Uvira bidindiza imirimo yabo nk'abavoka. Kuri wasanga leta ya Kongo yari kwire kongera umubare w'abacamanza kugira ngo ubutabera bugere ku baturage mu buryo bwihuse.
Turatanga ibirego bakabiharishira muri greffe ariko ntibijanwa mu rukiko ngo bije kuburana
kubera
ko nta bacamanza bahari kubera karanse y'abacamanza kubera kubura kw'abacamanza ntabwo donc imidosiye zose twamaze kwandikisha muri greffe zirahagaze zirarinde ni nyinshi.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Bwana Kifara Kiki yabwiye abigaragambya ko ibyo basaba bifite inshingiro kandi ko bitumvikana uburyo bahora bafunga abantu ariko ntibaburanishwe kubera nta mucamanza uhari. Uyu muyobozi avuga ko ubusabe bwabo bazabugeza ku nzego zimukuri. Si muri Uvira na Fizi hari ubukene bw'abacamanza honyine ahubwo no mu bindi bice by'igihugu nka za Kasai naho abaturage barataka ubukene bw'abacamanza mu nkiko zaho. Mu myaka 2 ishize leta yari yahaye imirimo abacamanza 5,000 mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ubukene bw'abacamanza mu gihugu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Leta y'u Burundi ikomeje guhamagarira impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania gutahuka ibizeza umutekano wabo n'uw'ibyabo. Cyakora hari abagifite ingingimira. James Jovin akomeza inkuru.
Ivyo bikubiye mw'ijambo ryashikirijwe na Nibona Valentino Celestine, icegera c'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi, mu nama nyabutatu yahuje leta ya Tanzania, Uburundi na ASER hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa gatatu. Bwana Nibona yashimangiye yuko leta ye ifise imigambi myinshi yo kwakira impunzi, umutekano ukwiye, kubashakira inzira nziza z'amajyambere mu miryango no kubaha imitahe.
Ubu twagize indinganizo y'iterambere ijyanye n'u Burundi bifashe gushika mu 2040, Uburundi buteye imbere gushika mu mwaka w'2060. Twaje kubabwira yuko twese Abarundi ata n'umwe avuyemo ko twifuza yuko twafatana mu nda gushika ku iryo terambere. Ariko rero burya abagizi ba nabi ntibabura bosha nabi Abarundi bahungiye inyuma y'igihugu. Nta kindi gihugu muzoronka cyitwa u Burundi. Kuvuga ngo mugomba kuja Canada, Amerika, Australia, ibyo bihugu nabyo nyine bifise ababyo.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nyarugusu baserukiye bagenzi babo muri iyo nama, basanga leta y'u Burundi ikwiye gukemura ikibazo cy'umutekano mbere yo kubahamagarira gutaha.
None ayo mahoro abuze abari hariya, mwabonye ko twebwe kuri ngaha ese twaje hariya tukayaronka kandi n'abari yo bayabuze hariya mu ntari wanyu, kubera iki intara zimwe ziva hariya zigahungira handi? Mwarone niwe gutunganiriza abari hariya, mwabonye ko twebwe ariko muza gutunganiriza?
Ni no tariho tarije kuvuga ko bazodusonga ko mpaka inyarugusu
abaje
abategetse mu Burundi kandi bamwebwe kandi twarabumva twarabyumvise bariko batina bavuga ngo tuzobasonga ko mpaka inyarugusu none turabibonye.
Ku ruhande rwayo, leta ya Tanzania yo isanga umugambi wo gutahukana impunzi ku bwinshi utagiye mu ngiro nk'uko byari bikenewe. Leta yemeza ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo hamaze gutaha abarenga gato 900, mu gihe hari hakenewe gutahukanwa abarenga 2028. Bwana John Warioba Mwita n'umuyobozi ajejwe impunzi mu ntara ya Kigoma wari muri iyo nama.
Kwa mwaka huu peke yake kuanzia Januari hadi mwezi huu wa 8,
muri mwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri ku kwezi 18,
wakimbizi wasiopungua 9,000 wamesharejea nchini Burundi.
Impunzi zitari munsi 900 zaramaze guhunguka zielekeza mu gihugu cy'u Burundi.
Kwa tunategemea wote hao wanaendelea vizuri na wanatoa ushahidi kwamba maisha ni mazuri Burundi.
Turizera ko abo bose babandanya neza kandi bagashinga imana yuko ubuzima babandanya neza mu gihugu cy'u Burundi.
Haseri muri iyo nama yo yavuze ko akazi kayo nyamukuru ari ugutanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi no gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. John Bosco Gerard yaserukiye Haseri mu ntara ya Kigoma muri iyo nama.
Our hope as UNHCR is really that after this type of mission no one should say
icyizere cyacu nka Haseri ni gufasha impunzi nk'uko bikenewe, gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, kubaha inkuru zo mu gihugu baturukamwo bakamenya neza na neza uko hifashe, uko abantu babayeho n'amahoro abarizwayo, kugira nibakenera gutaha ntibazogire ikibazo.
All the Burundians living here will be able to tell me about the condition in the country.
Naho inama zo guhimiriza impunzi gutaha zamazabaye hafi buri kwezi mu nkambi za Ntutu na Nyarugusu, ibitigiriye by'abataha ku bushake byaragabanutse cyane. Benshi bavuga ko biterwa n'uko benshi basanga ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakandida b'amashyaka abiri akomeye ku mwanya w'umukuru w'igihugu bombi bamaze guhitamo abo bifuza ko bababera vice perezida baramutse batsinze amatora. Mu nkuru zihariye zibasobanurira ibirebana n'aya matora, turebere hamwe icyo Tim Walz w'umudemokrate na J.D. Vance w'umurepublikani bashobora kuzanira itike zabo. Thomas Kamirindi.
Mu ishyaka ry'abarepublikani, kandida Donald Trump w'imyaka 78 yahisemo J.D. Vance w'imyaka 39 y'amavuko. Vance ni umwe mu basenateri babiri bahagarariye leta ya Ohio mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress. Mu ishyaka ry'abademokrat, kandida Kamala Harris w'imyaka 59 yatoranyije Tim Walz w'imyaka 60 y'amavuko. Walz ni guverineri wa leta ya Minnesota kuva mu 2019. Ubusanzwe kandida ashaka uwo biyamamazanya atekereza umurimo wa vice president wa Repubulika. Abahanga mu bya politiki bavuga ko uyu murimo utazwi neza kubera ko vice president ahora ari mu gicucu cy'umukuru w'igihugu ntagaragare. Nyamara bati uretse kuba ari we uhita aba umukuru w'igihugu iyo president wa Repubulika atakibashije kuzuza inshingano ze, vice president afite uruhare runini mu gushyira mu bikorwa politiki z'ishyaka ryabo. No mu kwiyamamaza ahitamo kandida vice president we afite icyo amukeneyeho, birimo kwagura urubuga rw'abaturage batora no kumuzanira abatamwibonamo 100% ariko biyumva muri kandida vice president, cyangwa se nanone gukurura abadashishikarira gutora. Niyo karita Trump ashobora kuba agerageza gukina mu guhitamo Vance, nk'uko Joel Goldstein, inzobere mu by'amateka y'aba vice president, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
I think that what President Trump is hoping is that
ndatekereza ko President Trump yizeye ko Vance azamufasha abaturage batifuza kujya gutora n'abafite amateka asa na Senator Vance.
To people who have a similar background as Senator Vance comes from.
Ku rundi ruhande, ajya guhitamo Walz, Harris yifuza ko amuzanira abaturage batora bo mu giturage, cyane cyane abazungu, kuko we yakuriye mu mujyi, no kumufasha gutsinda muri leta zirimo ingorane rimwe na rimwe zigatora ishyaka ry'abarepublikani, ubundi zigatora iry'abademokrate. Cyane cyane ariko amubonamo umuntu uzi neza gutsura politiki z'abademokrate nk'uko abikora muri leta ya Minnesota akuriye. Elizabeth Clements ni umuhanga mu bya politiki, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Ni umuntu wemera ibyo kuboneza urubyaro ariko atari ibyo gutegeka abantu uko bagomba kubikora. Yemera ibyo gufasha imiryango mu by'ubukungu, uburezi, ubuvuzi, imiturire no guteza imbere ibitanga akazi.
Abahanga bemeza ko nta kinyuranyo kinini kandida vice president yinjiza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ariko rero bati nyamara abaturage babahanze ijisho, biteguye kureba ukuntu batega amatwi kandi bakira ibibahangayikishije.
Turekeze noneho mu makuru y'imikino. Umunyespanye Thierry Ndikumwe nayo ukomoka mu Burundi yahawe amahirwe yo kuzasiganwa mu mikino ya nyuma ya metero 5000 nyuma y'uko asunitswe akagwa mu mikino ya 1/2. Naho Egide Ntakirutimana nawe wasiganwe muri metero 5000 we yarasezerewe. Inkuru ya Annette Mugabo.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kuri Stade de France i Paris habereye imikino yo gusiganwa ku maguru mu bagabo muri metero 5000. Umwe mu bakinnyi bahabwaga amahirwe yo kwitwara neza ni Thierry Ndikumwe nayo ukomoka mu Burundi ariko kuri ubu akaba akinira Espagne. Ndikumwe nayo ntiyashoboye gusoza isiganwa nyuma yo gusunikwa n'abakinnyi bagenzi be akikubita hasi ndetse bikamuviramo gukomereka. Bikaba byahise bitangazwa ko avuye mu irushanwa kuko atashoje iryo siganwa. Ariko nyuma ishyirahamwe ryo gusiganwa muri Espagne ryaje kushuririra icyo cyemezo, maze byemezwa burundu ko azasiganwa mu mikino ya nyuma iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu. Yaje kuri mikoro z'Ijwi rya Amerika.
Reka turabe ko hari intofoshen yo kuja muri finali kubera banteze. Mu gihe banteze rero nibaza ko hariho declaration, nibaza ko federation ya Espagne igiye kuraba uko vyogenda kugira ashike muri finali. Sino nta defoje nagize banteze hama ndago. Yego, kuba twarashitse ngano kuba twarakoze. Jewe hasigaye imetri 500 nagerageje kuja imbere kugira nirinde imitego. Ariko rero kubera twagenda turi kumwe twese hasigaye imetri 100 heze ndagwa ariko nari muri munane ba mbere maze kugwa sinabaye nkibandanye. Ndababaye kuba banteze kandi nari kuba ndi muri finale. Ndababaye gose kandi urana ko mfise inguma mu minsi ibiri reka tugende turabe uko ari habaganga bashaka kumpa imiti bakagira ndabe ngene nzo bameze bizovana n'ingene nzo bameze
kwa gatanu icyumweru gishize ndi kumwe nayo yari yasiganywe muri metero 10,000 arangiza ari ku mwanya wa 9 mbere yo gufata icyemezo cyo guhindura ubwene gihugu agahitamo gukinira Espagne ndi kumwe nayo yabanje gukinira Burundi kuva mu mwaka wa 2014 kugeza muri 2019 Kurundi ruhande umurundi na Karutimana Egide nawe yari mu kicuro cyo gusiganwa metero 5,000 yashoje ku mwanya wa 10 akoresheje iminota 14 n'amasegonda 11
umukino urangiye ngize ikibanza cy'10 amahirwe ndose kujya muri finale ariko nibaza yuko ndakuye ikigo hanini nari mu bandi experience muri make umukino ntiwari woroshe
Nakarutimana Egide usanzwe witoreza mu gihugu cy'Ubutaliyani asanga ubwumvikane buke bukomeje kugaragara hagati ya federasiyo y'umukino wo gusiganwa ku maguru na komite olympique mu Burundi biri mu bikoma mu nkokora abakinnyi
hanini nibaza yuko Burundi nta kintu kinini twovuga turageraho cyo tuma tugera kuri medaille kubera uburyo bwo kwitegura nta buhari natwe tuhagera muri make tugwana ugiti cyacu iyo uburongozi tugiye turinze tujya muri Jeux Olympique tukaba tutabona perezida wa federasiyo ahari na komite olympique nationale abo dushyigikiye nta nabo nyine baturi kure cyane iyo tugize icyo babaza bavuga ati baza federasiyo federasiyo nabo kibaza ati baza komite olympique n'ifite uburyo urumva bose baraduhererana
abandi barundi barimo kwizera Rodrigue na Ndikumana Celeste bagombaga gusiganwa muri metero 10,000 nibigeze barushanwa bagombaga gusiganwa kuwa gatanu w'icyumweru gishize ariko kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu nyayo yatumye badasiganwa nubwo bivuga ko Ndikumana Celeste yaba yaragize ikibazo cy'imitsi Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'abayoboye abakinnyi b'Abarundi mu mikino Olympique ariko ntibadushubije kuri iyi nkuru turakomeza kubashaka
abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika
buri munsi kwa gatano mu kiganiro iwanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika
yango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikorana buhanga
wiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu kw'ijwi rya Amerika
Shuti mututeza matwi hahani ho dusoreje makuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire ko mwahisemo gukurikirana radio yanyu ijwi rya Amerika. Shimiye kandi n'abagenzi banje bose bamfashije gutegura makuru no kuyabagezaho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Idi Rwema, Nadia Taha niwashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Turabifuriza amahoro n'amahirwe mugire ibihe byiza.
Too much care, my dear.
Unimziko amara, shina huka, wazamani sita.